Isezerano ryiwe ntabwo gigera rifa kuko ararikomeza kugeza urishize ko ararikomeza komeza
azogukomeza wewe gushitsa kwihedetso igikorwa ciwe nagahore ni nkizo no nabigeda gezo tobuza gushitsa icavuga ragikomeza nivyo haguruka kugihagarika tosindwa kuko ni mani tahindagurika ugize igikwa n'iciri yuzu y'ubuntu n'ukuri icavuga cose ni ngonga agishitsa uko kiri
Die, the God don't.